Yimuva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza ncuti mutangu ino ndwishasha muri kumwe natwe Mr. 18 ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo y'ibiganiro vy'ino mwanya.
Amatara aguma cikagurika kandi n'ikibazo gihari umubyeyi yabyaye nta mazi ahari urinda kujya kumesera hehe mu rusenda gasaba ko boza baraduha amazi kugira ni kwabyara tuze turonke ukuntu tumesa n'ukuntu twiyoga turamara kabiri tutoze n'ukuri hari.
Uyu numwe mu bavyeyi yo mwikambiye mu rusendiri mu ntara ya Majepfo muri Kongo avuga ku kibazo cike na rya amazi n'amatara mu bitaro vyakira abavyeyi bagiye kwibaruka. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko abanyagihugu bashika ku 600,000 baturuka muri Nigeria babangamiwe n'ibibazo bitandukanye mu bisagara biri ku mupaka wa Nigeria na Kameruni mu gihe bivuga ko abatari bake bamaze kuhasiga ubuzima. Abajeje ubuvuzi muri Kameruni muri ako karere bavuga ko abanyagihugu bakeneye gufashwa. Ishami rijejwe gutabara imbabare Croix Rouge muri migwi y'Igifaransa muri Kameruni rimenyesha ko byarungitse abakozi baryo gufasha ko abenshi muri abo bahunze bagizwe n'abakenyezi hamwe n'abana kandi ko bakomeretse abandi bagahamuka bivuye ku bwicanyi babonye bwahitanye imiryango itari mike. Leta ya Nigeria yatangaje ko ubwicanyi buri hagati y'abanyagihugu bari muri leta ya Taraba budafatiye ku moko ariko ko bufatiye ku ntureka ziri hagati y'abarimyi hamwe n'aborozi bapfa amatongo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri no w'Imana ko yahase mu kubaza inshuro zibiri Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya ku bijanye no kwivanga ku Rusiya mu matora ya Amerika yabaye umwaka uheze kandi ko ubu hageze ko batandukira ivyubaka hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Mu nzandiko Perezida Trump yasohoye acishije ku rugaga rwa Twitter amaze gutahuka avuye mu nama y'umurwi G20 uhurikiyemo ibihugu vya rutura mu butunzi. Perezida wa Amerika yavuze ko Putin yahakanye ibirego vyo kwivanga mu Rusiya mu matora ya Amerika. Perezida Trump yatangaje kandi ko inama y'umugwi G20 yabaye inama y'ingirakamaro kandi ko yaboneyeho akaryo ko gusigura ko Amerika itegerezwa gusubiramwo amasezerano menshi y'urudandaza yakoze mu buryo butari bwo. Yamara ntacyo yavuze ku bijanye n'amasezerano y'urudandaza Amerika ifitaniye n'umwe bwa Buraya cyo kimwe n'uburyo ibihugu 19 vyari muri iyo nama vyiyamirije isohokorwa rya Amerika amasezerano y'i Paris ajanye n'ihindagurika ry'ibihe. Abanyagihugu bihumbi n'ibihumbi ejo bahuriye mu gisagara ca Istanbul muri Turukiya mu ntumbero yo kwiyamiriza ihoterwa rikorwa na Perezida Recep Tayyip Erdogan kuko batavuga rumwe mu ntunge inyuma y'igikorwa co kugomba gutembagaza ubutegetsi bwiwe cabaye mu mwaka uheze. Ibaye imyerekano ya mbere yo kwiyamiriza Perezida Erdogan yitabiriwe n'abantu isinzi mu kiringo c'imyaka itari mike inyuma yaho leta itereye mu mvuto abantu barenga ibihumbi 50 ikongera igakura mu kazi ababa bibihumbi jana baregwa ko bagize uruhara mu ico gikorwa co gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Erdogan. Iyo myiye ya mamazo ibaye kandi nyuma yaho umutegetsi mukuru mu bitavugwa rumwe n'ubutegetsi Kemal arangirije urugendo rw'ibirometero 150 yakoze i Ankara. Inyuma yaho umucamanza aturuka mugambwe wiwe aterewe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu. Juti bakunze bijuje muri Amerika nongere ngire mwiriwe ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro cacu tukagihera mu yavugwa mu by'umutekano abantu 8 aribo baraye bahitanywe na grenade yatewe ku gasozi bitashinya ko ku mutumba ngoro wo muri commune Gatara y'intara ya Kayanza bagera kuri 54 nabo bagakomereka cyane. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yemeje ayo makuru abicishije ku rugaga rwa Twitter avuga ko abakoze ico gitero bataramenyekana ariko arabakora iterabwoba. Inkuru twemeye kuza kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Tubandanirize muri Mpinga Kayove ni mu ntara ya Rutana ivugamwo abanyagihugu bafise ingorane zikomeye zo gushobora gushikira utuzu two kuguriramwo imiti. Ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda.
Abo banyagihugu nabo muri zone mugendo batubwira ko ukuba badafisa yo mazu adandaza imiti biri mu vya mbere bibatuma bafata imiti ya magendu iyo nayo ikabigurishwa n'abantu batabifitiye uburenganzira kandi bakabikora mu kinyegero nk'uko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza. Iyo nyifato yo gufata imiti ya magendu abo banyagihugu bakabona ko idashobora kubavamo ku mvo z'uko atahandi boyigura. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Bantu ndayirose ndayigura mba nabuze uko ndabigira ni kibazo kubera ata amazi atwegereye twoguriramo imiti niyo mpamvu dushaka kugura iyo miti ya magendu tuba twaburaniwe kugira dushike nko kwa muganga hari kure yacu tuca twikora hafi hatwegereye hari gihe tugira amakenga turashora nko kuyikoresha ntituronke kamitende tuca tumenya nyene ko iyo tugira nabi
takunda kuyikoresha kubera uburyo amafarumasi ntatwegereye rero n'icyo bituma duca twikora kuba babayifise hagufi turarushye cyane kubera urumva si byiza hari igihe ushobora kugura uwo muti gaca usanga urongereje n'akariho bigaca byunyuka nta kundi cyo biboneka ko ni kure cyane nta amafarumasi aradushikira kugura imiti utabonye ingeneye imeze udawumva ati akihina mu cyumba kazana ntiwabonye iwe aho yawukuye urumva cya tubona ko tubangamiwe cyane rwose.
Abo banyagihugu bashishikara bavuga ko iyo miti naho bayifata igaruka ikabatera ingaruka ku magara yabo. Niyo Mpundu Christine aritanga ko akaroro k'ivyamubaye ko
nari ngwaye umushishito hama kuberaho naba abona uko ntumerewe atugwaye gute ndamubwira hama acama ibinini iyo byo binini ndaje ko ndabimira rero haragera igihe ndagenda biranka nyene kubera iyo miti nanyoye nyari kikiziyo ngwara nari ngwaye basanze ari imiti ya malaria bamushitse kwa muganga barambwiye atugwaye gute ndababwira aca bambaza ati uti ari minini bora nyowe ndababwiye ati yego ari minini nanyowe aca bambwiye ibyo binini bimeze gute ndababwiye ati ibyo binini ndabibereka aca bambwiye ati ni binini bya malaria iyo batwegera n'ahantu tugurira iyo miti byari kuba byoroshye cyane.
Bamwe mu badandaza bavuga ko bigoye kwiyumvira kugurura amazu adandaza imiti muri aka karere ka Mpinga Kayove. Laurent Nzeyimana aha akavuga ati
nuko harabura n'inyigisho yaba baduhimiriza n'ahandi bishitse turonza abantu baduhimiriza byari ibintu byiza natwe twari twipfuza kandi ndibaza ibintu byerekeranye n'uburyo ntivyo tugora nkuko nk'akazi byari twari dusanzwe dukora nyene twe twari dusanzwe turabadandaje nyene bo muri no commune yacu n'ibintu byerekeranye n'ivyo vy'ama gushinga ano mazu yo kudandaza imiti ku bwacu byari ibintu twari twivuza ubu mugambi wumviswe utahugwa na bose ntidutahura ukuntu yoshingwa kandi benshi ntibanatahura neza n'akamaro kabo bokorana n'amakomite yajejwe iby'amagara y'abantu mu gushikira umunyagihugu umwe wese badutahuza akamaro ko gushinga amazu adandaza imiti.
Ico kibazo kirarazishinga abajejwe intwaro muri komine Mpinga Kayove yamara bakavuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo gike mugwe. Mustanteri Revocate nibigira abanza kutubwira uko bariko baratuza abadandaza imiti ya magendu.
Vyukuri imiti ya magendu muri komine yose dufatikanije n'abajejwe intwaro n'umutekano twebwe ubu muri komine Mpinga Kayove naho bakunda kuba ingorane z'imiti bigacha bituma rero iyo miti ya magendu imera nk'igabanuka.
Abanyagihugu bavuga yuko bafise ingorane z'amazu yo adandaza imiti.
Ico kintu twaragaragaje gukora uko cyane uko twarabona yuko ari intambamye hariho ababigenge batangwe kuje barashiraho ya mafarumasi abene giko turabwira ingaruka mbi z'imiti ya magendo naburya turi kure cyane mu myaka izoza kumbure nabandi bazoheza bace bakwirikira twose nk'abadufata mu mugongo teka twizere naje ndizeye turizeye ko leta arumuvyeyi kandi zodufasha kuko dufise imitumba myinshi cyane muri komine Mpinga Kayove turizeye cyane yuko tugomba dukora uwo mugambi kandi niterambere kuri twebwe twese haba mu ntwaro no mu banyagihugu bose.
Amakuru dukura muri bamwe mu bajejwe ivy'amagara y'abantu amenyesha ko abantu batari bake bama babituye basinzikaye ivyo rero bikava ku miti baba bafashe atampanuro bahawe n'abavyigiye mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda Ijwi rya Amerika.
Urakoze Alain Yves Irankunda. Tuve mu gisata cyo kwivuza dukurabe ibivugwa gato mu gisata c'indero haho tugaruka ku nkuru y'ibijanye n'umugambi w'igihugu cy'u Burundi cyo gushira amwe mu mashuri afise indaro mu minwe y'abikorera utwabo. Ubushikiranganje rero bw'indero mu Burundi busigura ko ari nka hamwe ayo mashuri yoshigwa mu bikorera utwabo vyokemura ibibazo bitari bike muri ico gisata yamara abana bose ko bavyumva. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse abitu gire kumuriri.
Kungorane zijanye no kutazoshobora kuronka uburaro mu mashure yisumbuye ku banyeshure ubushikiranganje bw'indero nta mpungenge bufise ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya gushasha uburaro ryo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze rirekurira umuntu wese na cane cane amashengero yifuza gushinga umutahe mu kubaka uburaro ku mashure umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard avuga ko yo kunganira ubwo bushikiranganje
leta yaruguruye kandi ababishoboye ari nk'abavyeyi magiye hamwe mushira hamwe canke ari nk'amashengero canke abandi bari bose babishoboye barashobora kubaka hafi y'amashuri bakubaka uburaro bumvikanye n'abavyeyi bakakira abo bana nabyo nyene ibyo twobikenguruka kandi ritegeko rirabirekura kugira ngo aho bigoye abana bashobore kuronka uburaro hafi
ariko rero bamwe mu banyeshure bafise amakenga ko batazoronka amafaranga yo kuriha muri ubwo buraro bw'abikorera utwabo bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika kuri rise muramvya basaba ko leta yobandanya ibashigikira ahubwo ikarusha uko yahora
babishize mu minwe y'abikorera utwabo natwege twogira ingorane kwera uwo cyusanga uburaro umengano bw'abantu bafise amahera kwashaho abana babatunze nka kuya kwa prive ubura yiga abana babategetse
na dusanzwe dutanga ubu hariho beshananira ahubwo binashoboka leta yoshyiramo nubundi buryo kuburyo botugabanya
hariho nabeshi muri twebwe ugasanga akumbure kufashwa na mukuru wawe canke mutoyi wawe bica bivuna cyane nkubu naho randiha nk'ibihumbi nka 10 nkaca ngenda nkamubwira ati batwongereye ko bibiri kandi si umuvyeyi wanje deja turavukana nawe nyine ntibiheza ngo bimworohere cyane
eka nabavyeyi babona ko abana babo byo bagora kwiga amashure kugera muri kaminuza kubwa mikoro make basanganywe cyongeye basanzwe baba mu mitumba aho umunyeshure atokoroherwa kwiga ataha muhira aba ni bamwe mu bavyeyi baba ku mutumba Nyarucamo wo muri komine Bukeye bavuga ko abana babo cyo bagora ko basubira kwiga mu gereta yokuraho uburaro gose
mu minwe yabikorewe twabo ishure cyari hagarara ku buryo burebure burenze kubwo leta yahuri ifasha abanyeshure n'ubwifasha guterera abavyeyi cyane abone ko abantu benshi batozura kwiga abantu tubare ngaha muri kagare ka Nyarucamo nabakene nibo shaka kurihira umwana ngo yige amara amashure yirihira ishure cyangwa hari iko nabavyeyi
Kumri kaminuza urazi ko bamwe biga basaba indaro bakirihira bakongera bakiriha n'amafaranga y'imfungu. Uhogendura basa amafaranga utangira umunyeshuri yiga kugira muri kaminuza heza amashuri muri prive.
Muri rusangi abavyeyi babirimizi basanzwe bikora ku matongo canke ku bitungwa kugira ngo bashobore kwigisha abana. Ariko rero bamwe bavuga ko amatongo yaze batoronka ayo bagurisha nayo basigarana ibintu bikunyurwa nuko nayo bafise atacimbuka ngo batume bikora ku mwimbu aha kandi abavyeyi baracibwa intege mu kwikokorera umwana kubijanye n'ishure mugaheza ntaronke akazi nkuko uyu muvyeyi abivuga
urumva maze kuri umwana yo kwigukazura rya gatongo iko mureze uvungura ko gatangura kuri ahigeterambere ryo umwana cyo sagana nyaterambere rya mwana amwe atagira kuri kuramurondera
ahejeje ishure ntiyo caga gusubiza amahera gasaba kagurandi matongo
ibintu by'abanyeshuri umva naho yego buya tariko turabina mu gihugu wacu abize ni beshi wabicaye bagumagora abavyeyi batugora kugira umuronke risabune ho nyine umva yahora ari umunyeshuri nizangora umaze kuguma ubona umwana aje gukukuma ngahamwe agafatitse ukamwe n'abavyeyi yarize kumba ngo yaheje Ibyo bidutera ingwane umva nkubwiye nti amashuri yaraheze nta mashuri mbona nta kusatumariye twebwe abavyeyi nta na gitoye yumva umwana adateye imbere yize uri umubyeyi nawe urumva utumenga n'ubundi twakoreye ubusa
hagati aha tumenyeshe ko leta isanzwe ishigikira abanyeshuri bantaho nikora haba mu kubaronsa uburaro cyo kimwe n'amafaranga y'ishure ariko uko itegeko riringaniza gushasha uburaro rivuga nuko bantaho nikora bazorabwa n'amakomine bavukamwo Iruhande yaba harabasanzwe bagendana ubumuga bwo kumubiri kwiga bataha mu mitumba bitokorohera Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero abandanya avuga ko iyo ndinganizo nshasha itabasize inyuma
umunyeshuri agendana ubumuga bibonetse yuko akwije amanota bashobora kumuha ikibanza mu buraro byo birategekanije n'amategeko cyane n'abantu aho nikora amategeko asanzwe ariho nuko bamenywa n'amakomine bavukamo amakomine arabandika gacha kitunganya ku buryo bafasha abo bana babo
tumenyeshe ko muri ritunganywa rishasha ry'uburaro uburaro bwitirirwa leta buzosigara ku mashuri y'akarorero gusa abandi bakiga bataha ayo nayo yatanguranye n'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2016 ushira ibihumbi 2017 ari wowe uri kurarangira akabagera kuri 6 mu gihugu cyose Muntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse na wewe ubunaho duje gatonya ibujumbura amashuri yigisha kuri kije programme gahunda canke rutonde y'icongereza muri kino gihe yiyongerekanye kuva igihugu c'u Burundi cinjiye mu muryango wa EAC yamara rero abana batari bake baracafise ingorane y'ukumenya icongereza ariko harugwaruka rusanku ruriko rakemura ico kibazo mu gushiraho ibigo bitandukanye byo kwiga bimwe muri byo bikaba bifatwa mu mugongo n'ubu serukizi bw'igihugu cha Amerika mu Burundi. Eloje wirika neza niwe tubaza ino nkuru.
Education is the key to success when you are learn. Life is easy.
Abo bana baririmba ni bamwe mu banyeshure biga kuri imwe mu mashuri yigisha kuri kije urutonde rw'icyongereza mu Burundi ni kuri Millennium International Academy hagati mu gisagara cha Bujumbura. Abanyeshure baho bashobora kuvuga icyongereza atangorane. Utu twigeme tubiri n'agahungu nabagiye ico bifuza kuba muri kazoza babinsobanurira bitabagoye.
I want to become a doctor because I want to save people's lives.
Ngomba kuba umuganga kuko nshaka kurokora ubuzima bw'abantu. Bafite indwara no bavura bagakira.
They become cured.
Not be a zoologist.
Ngomba kuba umugeologist. Ndakunda ibikoko nkivuza kubyiga no kubifasha.
Because I like science.
Kubera nkunda ibiharuro n'ubuhinga nifuza kuvura abantu nka papa wanje. Nico gituma nshaka kuba umuganga. Abana nubwo bakiri mu mashuri y'intango batubwiye icyo bashimira ishuri kurusha yandi.
Icyongereza ubu nico mu bihugu byinshi nico bavuga. Nkubwiye muri Amerika kandi ishaka kuba doctor bica binyorohera kubera mbanzi icyongereza kandi communication n'abandi bantu bica byoroha.
Nize mu cyongereza yofashe cyane kwa hano henshi bavuga icyongereza.
Mu cyongereza umenya kare kandi nibigoye kwiga icyongereza. Bigisha ibintu nyene byo tutahora twiga ahandi mu yandi mashuri. Social studies, physics, n'ibindi.
Ibi byumvira babihuriza ko n'abavyeyi ubunumwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Urabona ko tuguma dutera imbere mu ndimi no mu tekinoloji nshasha. Kubaho ubona abandi bavuga icyongereza kandi natwe niyo dutera tuja. Icyo gituma je nashimye ko abana bo kura bazi icyongereza kuko hazogira igihe usanga ugiye gusaba n'uzya muto muto azobaza icyongereza. Ikindi naco ntitubaye ngaha kugira tuze gume ngaha tushobora no kuja mu mahanga hazuzosanga dukeneye icyongereza cyane kurusha igifaransa. Ego n'igifaransa kirakenewe kuko harama ari ibihugu bivuga igifaransa. Mugabo nubwo bavuga igifaransa nabo nyene barashiramo icyongereza cyinshi.
Nansi na Chimburwe umuyobozi w'iryo shure nawe atubwira kabiri yabona mu mashuri yigisha mu cyongereza.
Nuko tukorera muri East Africa kandi Burundi buri mu bihugu bigize East Africa. Biroroheza umvyeyi kandi ubuye simurengera ashaka kuvuga kandi umvyeyi atashase ko umwana ashaka kwiga ngaha ashaka kumutwara muri Kenya, muri Uganda n'ahandi hose hashoboka.
Ariko umuganda kazi yemeza ko bene ayo mashuri akenshi akoramo abanyamahanga.
Abarundi ni batatu, abaganda ni cyenda. Abo batatu bigisha harimo ikifaransa n'ikirundi. Mugabo batwara biriya bigwa bikomeye nka mathematics, science, histoire na baganda. Kubera system ni cyongereza. Biratandukanye kubera abari mu bize ngaha bize muri system francophone. N'abaganda bari ngaha bize muri system anglophone. No kuvuga ati ikintu gihinduka no rurimi. Ego mugabo baranza nk'umuntu abigisha icyongereza bogerageze bize ukwigisha. Ukwigisha biratandukanye no kuvuga. Aronte methodologie yo kwigisha icyongereza yo kwigisha.
Ambasade ya Amerika yashizeho gahunda abakeneye kwigisha icyongereza bakarihiza mu bwenge ikongera igafasha imigwi yo guteza imbere icyongereza. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Hayavugwa mu makambi ubunaho abavyeyi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Majepfo ya Kongo barashima ikigo baheruka kuronswa co kuza barivurizamo ariko nyamara kuri ivyo bitaro ico bahanegura nuko atamazi n'amatara bikwiye baronswa. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo niwe turazi vyinshi kwino nkuru.
Bamwe mu babyeyi babyarira ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda kiri mu karere k'ubuzima ka Nundu bariruhutsa nyuma yo kubakirwa ibyariro rya kijambere, dore ko iryo bari basanganywe ryatumaga bagenda bahura n'ingorane igihe cyo kubyara bitewe n'uko ryari rito.
Imaternity twashimye cyane rwose, ni nziza, yadufashe neza kandi batwakira neza, nta ngorane zirimwo. Ageze kwibaruka baratwirukira bakadufasha, nta ngorane ziga zitubako. Nuko twashimye cyane rwose kandi twanezererewe. Ya mbere yari ntoya ariko iyi iragutse turiyaguye.
Ariko iri byariro bubakiwe n'ishyirahamwe rya Save Children rikaba rifite akarusho, kuko twabitangarijwe na muganga wungirije w'ikigo nderabuzima cyo mu Rusenda Bwana Bwange Peshe.
Aho wametupatia labda vitu yote ya maternite, inakuwa na vitanda 10 ndani, inakuwa na kila kitanda kina matera yake.
Badwa ibintu byose bya maternite dufite ibitanda 10, hari n'ibitanda byo kubyariraho no gupimiraho abagore batwite, hari na biro y'ababyaza. Ariko mama abagore bararaga hasi abandi nabo bagasangira kuri none wengi sana umugore umwe wa mama wawili
wala mmoja kwa kitanda.
Nubwo biruku ikibazo cy'amazi n'umuriro kiracyari ngora abayizi kuri aba babyeyi bagana iri byariro ryo mu Rusenda, bityo bagasaba ko babegereza amazi n'umuriro.
Amatara aguma cikagurika, harije mu ijoro amatara yikupa, hama yikupye we mugaca muguma mu mwijima, kandi n'ikibazo gihari umubyeyi yabyaye nta mazi ahari. Urinda kujya kumesera hehe mu Rusenda? Urumva utabafisha umugwaza wawe atakuzaniye amazi cyase avuye muhira, ntago za mpuzo wabyariye wahise wambara ntago zimere. Ugasaba ko boza baraduha amazi kugira ni twabyara tuze turonke ukuntu tumesa n'ukuntu twiyoga, turamara kabiri tutoze n'ukuri hariya.
Iyi nzu nshasha ya maternity yo mu Rusenda imaze icyumweru cyose itashwe, ikaba hirya yakira impunzi z'abarundi ziba mu Gatunguru, Rurinda, Rusenda ndetse n'abaturage b'abakongomani bo mu Rusenda, aho buri joro abaganga bagenda bakira ababyeyi baje kubyara bagera ku 8. Bedasengabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda.
Wakoze Vedaste Ngabo. Tuve ngaho mu Rusenda dukubitire gatonya mikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iyo kambi havugwa abana babigeme basama inda zitifuje ku bwinshi. Ibyinshi ngo ni ikibitera ahanini n'ubukene. Desire Hatungimana ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda.
Muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi ibamwo abantu barenga 50,000, habamwo abantu bagifise amaraso ashushe ku bwinshi. Abigeme ba muri iyo kambi bamenyesha ko ubukene ari kimwe mu ntambamyi zituma batwara inda z'indaro. Ababahendesha utuntu ntibabuze, nk'ukuno ari muri abo bavyaye inda batifuza abitumenyesha.
Aha anya ikintu nyamukuru gituma abakobwa dushobora kuba twatwara inda mu bintu tutari twiteze kandi tutanateguye, hakuru n'ubukene. Ubukene buratera umuntu, kandi sinibaza ko ubwo bukene buzotaba bugahera ntabyonze, kiretse habaye ama intervention menshi. Ngira ngo ubukene rero bashobora gufata umuntu, urabona nk'igarama zitega, igarama zitega bikaba ngombwa ko uzorikuramo amavuta, ukarikuramo isabune, ukarikuramo inkwi zo gucana, ukanarifunguramo. Biragoye rero kuba worigera kugira ukuremo ivyo vyose wongere uronke n'ibyo uzorya ukwezi kose. Hama rero mw'ico gihe wabikuramo ivyo vyose wabona nk'ubu hari igihe ushobora no kubura amavuta yo kwisiga. Kandi by'ukuri tutabeshanya abakobwa, turakunda ibintu byo kwisiga, dukunda kumesa, dukunda mbese ibintu by'isuku. Wasanga urabibuze kenshi, ugasanga waronka n'umuntu akubwira ati jewe ndashobora kukugurira amavuta, gutyo arayakugurira uyu munsi, ejo akayakugurira, hirya ejo akayakugurira, nyuma haza kuzamo ibindi utari witeze kandi nawe utashaka ubwawe.
Umushikiranganji ajejwe impunzi Serafina Mukantabana asaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo, kuko aribo bajejwe indero imbere y'abandi bose.
Ngira ngo igihari nuko iyo tushyiraga imbere gahunda y'uburezi niyo kugira ngo abana bose bige bajye mu mashuri bashobore kubona uburere na kadroma ihagije ishobora gutuma batajya muri ibyo byatuma batwarinda z'indaro. Kuko mu by'ukuri zibwira ko ikibazo ntabwo ari inda y'indaro ubwayo, ikibazo ahubwo ni igituma izo nda z'indaro zizi. Ibyo rero kugira ngo tubyadressinge birasaba yuko habaho uburezi bugenda bugahamya cya kibazo, bukigisha abana b'abangavu uko bitwara, uko bifata, umuco kugira ngo ibyo bibazo byose bitabagwa.
Umwe mu bavyeyi barereye aho imahama asaba ahubwo nyabona ko abaterinda abo bana babigeme bohanwa, gutyo akizera ko iyo ngeso yohagarara.
abana barakwa ku ishuri mu gitondo birirwayo muri secondaire bataha ku mugoroba kugira ngo tukazibone umwana idigereza hariya anye nokuri ntumenya twebwe ingene byagenze tugwa mu gahundwe kuko nta kundi ubigenza icyo byaye bose uko nyende azanye urakira none ubigenza gutarantuza mugana kuri turababaye kandi turababaye abana muri primaire muri secondaire nokuri abenshi barafise ndakandi ugasanga ni biharuro biteye ubwoba na wewe wawe usanga ari uko mubanye ari ukunda ari uko ugasanga ni bibazo
none bunya impanuro mu bahanizi ihe
twebwe nk'abarundi kazi kuva kebrazi ko kuziko twamatanga impanuro kujya umuco twarabuhunganye turagerageza tukabwira abantu ko ibintu bimeze bibazaho biri tukabwira yuko igihe yihirahiye agatambana n'umuntu ari kibazo nk'abajejwe gutanga ibihano bo dufasha abantu bigaragaye yuko batwaje indabo bana bakabahana kuko usanga umwana w'umukobwa afise inda uba yimuteye ari hajya anyuma nka nta kibazo cabaye
muri kino gihe umuti utaraboneka uwo yavyaye arahimpanuro abatarahura n'izo ngorane
je nkajewe byamaze gushikira ikintu no hanura abagenzi banje nuko bo kwihangana birabaho birashika ariko kwikingira navyo birakenewe mw'abantu kuko hari gihe yovuga ati jewe ndigumije ariko ukazosanga n'ubundi bimwe yokwirinze birashitse cyarayitwara no kunohanura rero abagenzi banje batoyi banje cyangwa se n'abakuru banje bataragira ibibazo nagize ko bo kwihangana kubera umwana aragoye cyane kwigendana uri wenyine ntibingana ntibisa nuko uri kumwe n'umwana ubwo umuhangayitse umwana zambariki umwana zobaho gute mbese jeho nzobaho gute usanga ibibazo nyine biciye bikugwirana gusumba ibyo wari ufise uri wenyine
ahimahama rero ikibabaza abavyeyi nuko nabana mu mashuri mato mato bari mu batwara izo ndazindaro ubuzima bwabo bukononekara bakiri bato. Desire Atungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika, mukanya turaza gusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara, ariko imbere yuko duhindukira tubanze tubashikirize kano karirimbo ko muririmbyi Aime mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bakunze bijugi Amerika ni ngwa hadusozere ikiganiro wanyu mu ntara makoze mwe mwatwumviriza Diane nahazo mari kumwe ndabatumirire gusubira kutwumviriza ejo nkaho twatanguriye zo ari gihe cisaha indwi zirumanye neza amasaha yo mu Burundi no mu Rwanda ndabifurize rero kuranirwa mu banyu no mu byanyu ijugi Amerika riraza kubandanya ibiganiro byavyo bitandukanye mugira indwi nziza
wesuko yibyiza